iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru yo kuri ino saha, kaze mwese.
Ibarugwarisha ntiritume bugara imijyanye y'ukwakira impunzi z'abarundi. Kuko uno munsi ibibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyu cankuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Ubuganda.
Uyo ni Arsène Arakaza aserukira impunzi z'abarundi mu gihugu cy'Ubuganda. Ni nyuma yaho leta y'Ubuganda n'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR batanguje ibarura ry'impunzi ziri muri icyo gihugu. Arasaba ko Ubuganda butohagarika kwakira impunzi z'abarundi. Iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru harimo niyerekeye ivyo amashirahamwe manini manini mu Burundi asabwa gukorwa gukora mu bijanye n'umuyaga nkuba hamwe n'iyindi yerekeye ubushikiranganji bw'ubudandaji n'inganda buto bwatanguje bwadugije ibiciro by'ibiraya mu Rwanda. Turazibashikiriza yose, turabafitiye kaze mwese. Zuhere ku nkuru mu Burundi, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regis des Eaux ritanga amatara n'amazi mu Burundi asaba abarongoye amahinguriro manini manini gukora amasaha 28 kuri 28 mu ntumbero yo gukoresha umuyaga nkuba uhagije muri kino gihe. Uwo arongoye Regis des Eaux yabishikirije mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa kabiri kuri abo banywanyi bakoresha umuyaga nkuba mwinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Igituma ubuyobozi bwa Regis des Eaux bwatunganije ugo ruganda ku banywanyi bayo bakoresha umuyaga nkuba mwinshi, nuko iryo shyirahamwe ryasanze batariko bakoresha umuyaga nkuba ku rugero rushimishije. Jeroboam Nzikobanyanka arongoye Regis des Eaux akavuga ko babatumiye muri urwo ruganda mu ntumbero yo kubahimiriza kugira bakora amasaha 28 kuri 28 kugira bikunde bakoresha umuyaga nkuba muri kino gihe. Uwarongoye Regis des Eaux avuga kuriho ku bwinshi abo barongoye amashyirahamwe akoresha umuyaga nkuba mwinshi barashima utwigoro twa leta two kugwiza umuyaga nkuba inyuma yaho mu minsi heze wari ukenye, ariko bakavuga ko gukora amasaha 28 kuri 28 bidakunda. Unari mu bitabye ico kiganiro avuga ko gukora umunsi nijoro bituma umwimbu uba mwinshi, ariko ko ihinguriro ritoronka aho rishorera.
Ubunye turabona ko abantu badakora 24/7 mugabo turavye ihugu bitwegeye canke nibiri kure bakora 24/7 kugira ngo bakire natugira ngo rero bikunde nuko umwimbu ushobora kuronka abawukoresha kugira rero bikunde no kugwiza ubuzi hirya no hino abantu bicaye bashonje ni nibo batuma abagwije umwimbu abura ababagurira. Ni kuvuga rero ko ivyo bintu atari giturumbuka ni ibintu bigenda bitegurira bajamwo babigisha.
Ibindi abarongoye amahinguriro akoresha umuyaga nkuba mwinshi bashikiriza bibatuma badakora amasaha 28 kuri 28 n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro buca butuma ubukene bw'ibikoresho biva hanze hamwe no kuruhukiriza ivyuma bakoresha. Ibitanezereje umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regis des Eaux Jeroboam Nzikobanyanka agatangazwa n'ingene abo barongoye ayo mashyirahamwe aribo basemerera mu mwaka uheze bavuga ko bakeneye umuyaga nkuba ukwiye none batariko barawukoresha.
Turavye akigoro itari yagize ikoreye ku ngorane bari bashikirije yuko zatubabaje kumva yuko n'umucanwa twahora tubaha bagabanije bigatuma bica bitera ingorane mu gutunganya ibintu kubera leta canke Regis des Eaux iba yagize ibintu ikurikije imyidogo yaba cyane cyane b'amahinguriro ikanabanyagihugu bose. Bumvise rero biri mu ruhande rwa Regis des Eaux. Regis des Eaux twashaka twitunganye turamenye n'umucanwa twutanga mugaba mwumvise yuko bavuga yuko bobo bitokoroha.
Amwe mu mashyirahamwe yategerezwa gukoresha umuyaga nkuba mwinshi ashirwa mu majwi n'ubuyobozi bukuru bwa Regis des Eaux none atariko arawukoresha ni ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi wariserukiye muri urwo ruganda avuga ko ritegerezwa kuruhukiriza ibyuma n'ihinguriro ry'isima Buseko wariserukiye nawe avuga ko kudakoresha umuyaga nkuba wose byasabye biva ku cyuma kiwubashikiriza ku ihinguriro gifise ububasha budakwiye. Abarongoye ayo mahinguriro batera intege ishyirahamwe Regis des Eaux barisaba kutadebukirwa kubera umuyaga nkuba batanga muri kino gihe udakoreshwa uko ryabyifuza. Umwe muri abo agasaba leta kwiga ingene uwo mugambi wo gukora amasaha menshi mu Burundi woteri ntambwe.
Ndito ntirya busema ahubwo turayikeje kwashobora gushika kuri ico kintu kandi ntisubira inyuma. Turabona kwigomba kugira ubwoba bw'uko umuyaga nkuba wabo tari kuronka abawufata n'ici isubira ikoresha ubwenge ibintu byose biva mu bwenge ivugana na leta ivugana n'abandi bagira neza bayishigikire.
Umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko naho ibintu biruko ishirahamwe arongoye rigiye kubandanya imigenderanire myiza n'abanywanyi baryo. Jeroboam Nziko Banyanka afatiye kubagiye baraheranira Regideso mu myaka iheze kuva muri uno mwaka bagiye guhindura ingendo na cane cane kwishuza abanywanyi uku kwezi gutashe. Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka. Tukiri mu Burundi, umugambwe w'abadasigana ipona usaba ko ikarata karangamuntu yoshigwa ku mafaranga make kugira abanyagihugu bazokwiyandikisha ari benshi mu bijanye no gutora ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro muri APDR. Bobo babona ko abatwa bakumiriwe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abo banyepolitike bakaba babishikirije mu gihe umwunganirizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yariko arasigurira abanyagihugu abanyamigambwe nako ingingo zahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Naho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari mu gihugu hagati yemeza abanyamigambwe bari bamwitavye ku ivyo babaza bitagiye gufatirwa ko kuko ivyahinduwe vyahindutse, bamwe muri abo bashikirije amakenga kubijanye n'ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro n'ingene bizoshigwa mu ngiro. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe ya APDR yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryakumiye ubwoko bw'abatwa.
Hari hano sinyo bavuga yuko ubwoko bwose buri representante isosani hutu karanti tutsi mugaba kemera ko guverinoma yacu yemera ubwoko bwose ntibashiramo pursa ntaje yabatwa bariyo impursa yabo cyangwa zero virgule true abayibahere mugabe byanditse.
Terence Nayiraja umwunganirizi w'umushikiranganje we avuga ko ivyo vy'ubwoko vyanditswe uko kugira kubahirizwe amasezerano y'Arusha.
Imijana 39 ivuga bimwe vy'abagize leta aho bavuga o plus 60% o plus 40% ibi urumva barikoforoye muri Arusha yani ngo y'amajana 99 icumuro utukura kugira rihinyanyugwe niyo yatumye vyandikwa uko vyari bimeze. Urumva rero ni hahari bashobora gukoma induru muheraba ngo y'abashinyaro y'Arusha ngo bariko barayahunyanga.
Umugambwe Frode Bunyakuri bafise amakenga y'ingene inzego zimwe zizobandanya zikora hamwe ibwirizwa shingiro rishasha ryo kwemezwa. Kefa nibiza arongoye umugambwe yibaza nimba izo nzego zizoba zigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri.
Mu muco ku ngingo y'amajana 288 ivuga yuko iri bwirizwa shingiro rigiyeho les institutions ikavuga mu Gifaransa zatowe muri 2015 zigumaho. Agomba muduha umuco izo zigumaho izo arizo kurumva nk'ubu hariho les deux vice président hanyuma ibyiza shingiro rigiyeho yabikuraho akaja en vice président premier ministre eske hazogumaho de vice président badafise ingene bakora mu ibyiza shingiro.
Aho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aratomora ibizo cabishirwa mu ngiro vyihuta nayo kuri izo nzego ngo biratomoye.
Nakubwiye ko ata muntu aba icengera cyo mu gihugu icyambi cyangwa icya kabiri atatomoye bajya abantu bo bagize zirya nzego naho bari hajya atarabashinga bateka babanje gutoma aha nahigira tomoye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona Abel Gashatsi yemeza ko ikarata karangamuntu isiga yizimbye kandi zokenerwa n'abarundi benshi kugira abiyandikishe.
Ubu umunyagihugu agiye gusaba karangamuntu cyane cyane ndakirishikiza no asirukira ubushyamirwa bw'intwaro hagati mu gihugu kuko babasaba amafaranga menshi retse amafaranga 500 basanzwe batanga kuri karangamuntu. Hariho ibindi bijanye n'intererano ugasanga ugiburegeranya ivyo usaba kugira nke karangamuntu bigwa mu bihumbi birenga 5-6 retse na 10. Muri ico gihe rero turaba reko kubijanye n'iyandikwa rigiye kuba ko batoraba kumwe bari babigize mu matora y'2015 muri periode karangamuntu igugwe amafaranga 500.
Kuri ico kibazo n'amakenga y'umugambwe y'Iprona Terence Nayiraja yemeza ko ikarata ndangamuntu zigiye gutangwa kugira uwikeneye wese ayironke. Igikorwa cyo gusigurira abarundi vyahinyanywe mu ibwirizwa shingiro vyatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwa 12 kwezi kwa 12 2017. ubu ico gikorwa kikaba kibandanya mu ntara zitandukanye eka no mu bisata bitandukanye by'igihugu. Umugwi ujeje gutunganya amatora seni ugategura ko igikorwa cy'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro rishasha kizoba mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka wa 2018. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Handi naho kuva mu ndwi heze leta y'Ubuganda n'ishami rya Onigita w'impunzi HCR batanguje ibarurwa ry'impunzi ziri muri ico gihugu. Muri izo mpunzi hari abarundi, abanyarwanda, abava muri Sudani y'Epfo n'ibindi bihugu bitari bike harimo na Pakistan. Impunzi z'abarundi ziriyo zisaba ico gihugu kudaca kireka kwakira impunzi z'abarundi zibandanye kuza muri ico gihugu. Igihugu c'Ubuganda kiri mu bihaye indaro impunzi z'abarundi nyinshi mu karere k'ibiyaga binini. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu bisanzwe biraba ibibazo vy'impunzi nizo vyagitanguje. Intumbero y'iryo barura ni ukugira ngo Ubuganda bumenye ibitigiri vy'impunzi buhaye indaro uko bingana ubu. Impunzi z'abarundi hari impungenge zifise zigasaba abategetsi b'Ubuganda kuzitwararika. Arsene Arakaza aseruka impunzi z'abarundi mu Buganda yaganiye n'Ijwi rya Amerika kuri telefone.
Nk'abarundi murazi hariho ikindi gitandukanye dufatiye ku kungene ari twebwe twenyine mu mpunzi zose ziri mu Buganda. Leta imaze kuza gusaba yuko twohunguka mu kwa kabiri 2016 umushikiranganji w'intwari yo hagati Pascal Barandagiye yagiye na Kizat aragenda gusigura yuko hari amahoro mu Burundi abantu bohunguka ata kibazo naho badusigura kuri igikorwa gisanzwe. Turasaba leta y'Uganda nk'uko yama iri mu bihugu bitunganira impunzi yobandanya yakira impunzi z'abarundi. Kona goma da kumenyeshe unyeteyo turavugana hariho umujyango uheje ku telefone umbira yuko ariho ugishika no bafasha kugira ngo baronke ipapuro cy'ubuhungi. Bumvikana neza yuko byo barugwa rishase ntiritume bugara imijyango y'ukwakira impunzi z'abarundi kuko uno munsi ibazo biri mu Burundi yashobora gutuma uyuca nkuriya afata ingo guhunga akaza mu gihugu cy'Uganda.
Ariko rero n'abahahungiye hari bimwe mu byo bari biteze gukorerwa bataronswa nk'uko bisigurwa na Arakaza.
N'amashyamwe ari ngahanye biraboneka yuko nk'ikibazo c'abarundi hariho ubufasha tutaronka byo kwivuza ugasanga ibijyanye n'amashuri nta muntu umwe aturaba basanga amashyirahamwe nta kintu ariko aradufasha tubwo tukavuga tuti nibadufashe abanyeshuri bashobore kwiga abantu bashobora kuba bafite imigambi babaterere baho mitahe mito mito bashobore kubaho kuko murazi neza yuko naho umuntu aba yarahunze hariyo amategeko ayategerezwa kuba amwubahiriza akaba n'ibyo bashobora kumufasha kuko murabona hari ibyo kwivuza kwivuza no munsi hariho abantu banahohota ugasanga niwe kurakurikiranwa neza hari abandi bafite izindi ngorane z'indwara tuwe tukavuga tuti kaba akaryo keza yuko ikibazo cy'iwacu bakitaho kandi bakadufasha ibyo dukeneye muri rusange.
Imbere y'uko izo mfashanyo zemerwa impunzi z'abarundi ziri mu Buganda zisaba gucungerwa umutekano kurusha muri kino gihe cy'ibarura.
Muri ibihe by'ibyarurwa biraboneka neza yuko impunzi ziba zikeneye umutekano udasanzwe. Turasaba yuko abagiye kubibaruza umutekano ucungerwa cyane kuko murazi muri ibi bihe turimwo amakuru atangwa atabantu bari kubarakoranira naha na hariya ugasanga bamwe bafite impungenge bati mbega nta bantu bo muri leta boza gukurikirana impunzi cyangwa kugirana. Tusaba yuko rero umutekano wo kubahizwa gusumba uko byahora muri ibi bihe by'ibarurwa rindi ubutegetsi bwo mu Uganda batunganije kuko muribuka ibyabaye Kamanyola murazi ni Tanzania ko bagura bati ntibunguke.
Igihugu c'Ubuganda kiri mu bihaye indaro impunzi nyinshi mu karere ka Afurika yo hagati n'iyo mu buseruko nk'uko biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR. Icumbikiye impunzi ziva mu bihugu birenga umunani birimwo n'iziva ku mugabane wa Aziya mu gihugu ca Pakistan. Ico gisata ca ONU cita impunzi cemeza ko mu Buganda hari impunzi zirenga umuriyoni n'ibihumbi 200. Abenshi muri bo bahunze intambara zo mu gihugu cha Sudani y'Epfo bakaba barenga 947. Mbere ikambi ya mbere nini ku isi nk'uko bitigiri vya service yerekana iri muri ico gihugu ikaba yitwa Bididi irimo abantu barenga 276 bose baturuka muri Sudani y'Epfo ikaba itumbereye mu karere ka Yumbe mu buraruko bushira uburengero bw'Ubuganda. Abarundi bariyo ubu bagera ku 47. Eloge Willy Kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ratishwe cya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nyuma yuko ubushikiranganji bw'ubudandaji butangarije ibiciro by'ibiraya ku barimyi ku bacuruzi no ku muguzi wa nyuma. Hirya no hino mu Rwanda abarimyi baracataka agahombo kaho ibiciro vyemeranijwe bidakurikizwa. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya gaheze, mugenzi wacu Eje ni Mukankusi yaganiriye n'abarimyi b'ibiraya bo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abo ni umushingantahe Musavyimana Emmanuel, perezida wa koperative y'abarimyi muri ako karere ka Rubavu. Yaganiriye kandi na Sekabanza Munyankebe Munyankebe Murantunga, umuyobozi wa koperative y'abarimyi b'ibiraya mu Gasiza no Imuhe ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Eje ni Mukankusi yaganiriye nabo bashingantahe babiri, umushingantahe Munyankebe atangura avuga uko iciyumviro cyo gukora koperative cyabajemo. Tumutega amatwi.
No kwibundira hamwe kw'abahinzi uko umusaruro w'abahinzi watwagwaga mu buryo butemewe, noneho abahinzi bibumbira hamwe kugira ngo umusaruro wabo ubone isoko rikwiriye.
Uburyo butemewe ubwo ni nk'uburyo bumeze gute?
Ni uko byagendaga ku biciro biri hasi ndetse nta nyungu, nta ruhare rw'umuhinzi waboneka kuri iyo nyungu y'umusaruro wabo.
Umwe yagurishaga ku giti cye.
Umwe yagurishaga ku giti cye, n'undi akagurisha ku giti cye. Batibundiye hamwe.
Wowe Bwana Musabyimana Emmanuel, koperative yanyu y'abahinzi bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu yo imaze nk'imyaka nk'ibiri cyangwa serenga ivutse, mwebwe mwagize igitekerezo gute cyo kwishyira hamwe?
Murakoze cyane. Y'amakoperative yashyizweho na Leta igihe amakusanyirizo batangiye kuyashyiriraho, nibwo bahise bashinga amakoperative kugira ngo akorane n'ayo makusanyirizo, kuko babonye ko amakusanyirizo nakora yonyine amakoperative ntayo, n'ubundi ntacyo bari bakoze kugira ngo baremere inyungu y'umuhinzi. Bahitamo rero gushyira amakoperative kugira ngo akorane n'amakusanyirizo. Amakusanyirizo bwari uburyo abantu bishyize hamwe abashoramari, n'ayo makoperative yo yari amakoperative yo kugira ngo arengere umuhinzi, haba ku bijyanye n'ibiciro by'ibirayi ndetse no kureba ko umusaruro w'abahinzi utakwibwa, wenda mu buryo bujyanye n'uko imicimurire yo kugapimira ku minzani n'ibico amakoperative yagiyeho.
Nk'abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikira bari mu bice bitandukanye, hari nk'abaturanyi bo mu Burundi, ndibwira ko nababaza gatoya mukasobanura muri make uko amakusanyirizo akora. Amakusanyirizo ni iki, akora gute?
Murakoze cyane. Amakusanyirizo ni ahantu mbere umuhinzi ahingaga ku giti cye akajya gushakira imodoka yamara kuruza ikaza ikakira umusaruro. Leta yacu ibibonye, ubumwe bw'abanyarwanda ibibonye, yavuga ngo nihabe amakusanyirizo ndetse igena n'ahantu n'amazone. Ni ukuvuga ngo hari inzu yari iteganyijwe kwakira umusaruro, abahinzi bose bakura ibirayi bakabishyira ahantu hamwe hateganyijwe yakusanyirizo. Niho bita ikusanyirizo, ni ukusanya ibyagiye byose, barangiza babashoramari bakakimura ku biciro bemeranyijeho, bakishyura abahinzi, barangiza kubishyura abahinzi bakagenda. N'ubundi kusanyirizo naryo rikaja gushaka imodoka ikaza ikayipakira ikayipashyira ahantu hamwe, nyine ho byabiraye byakusanyirijwe bikabitwara ku masoko y'i Kigali n'ahandi mu ntara atandukanye.
Ninde wumvikana n'abagomba kuza kubitwara kuri ayo makusanyirizo? Ni abahinzi biyumvikanira n'abagura ibirayi? Bigenda gute, mukorana gute n'abagura ibirayi?
Ubundi amakusanyirizo akimara kujyaho hari inama zateguwe za buri wa mbere zihuza bamwe muri ba bandi b'amakusanyirizo nka perezida w'ikusanyirizo na perezida wa koperative y'abahinzi, bakagenda bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'imirenge, urumva yo by'akarere n'imirenge birimo n'utugari, bakemeranya igiciro kizagenderwaho icyo cumweru. yagi cyo cyamara kujeho cyo bemeranyijeho hagati y'abahinzi n'abanyekusanyirizo n'ubuyobozi buhari nico abahinzi bamara gukura byagira babigeza kujya kusanyirizo akabiri cyo bishyiraho umuhinzi cyo bumvikanyeho ubwo ubuyobozi cyo gukora gusa bwari bagishyirwa mu bikorwa bya biciro cy'agiciro kugira ngo atagire gutandukira hawe mu bundi bwumvikane kandi byemerejwe imbere y'akarere byanasinyiwe ku bijyanye n'amamodoka wenda abandi batwara ibirayi iyo imaze kwishyura umuhinzi yakusanyiriza imaze kwishyura umuhinzi bya birayi bisigara ari iby'ibyo kusanyirizo iryo kusanyirizo rero niryo ryishakira isoko bakishakira imodokari ikaza kubitwara aho ngaho kuko umuhinzi we aho yarangije kwishyurwa nda kindi kikireba umuhinzi biba byasigaye mu maboko bwawe
ubundi mwebwe nk'aho muhinga ibirayi muri benshi mufite amakoperative menshi ashobora kuba ahinga ibirayi none iyo bibaye byinshi mubasha kubigurisha mubijyana ku makusanyirizo mufite nk'angana iki
iyi gahunda ijyanye n'amakusanyirizo n'ubundi iri mu turere duhinga ibirayi wena ihinga ibirayi hari Rubavu yacu ihinga ibirayi hari akarere ka Nyabihu gahinga ibirayi akarere ka Musanze nako gahinga ibirayi akarere ka Burera gahinga ibirayi ndetse n'agace gatoya k'akarere ka Gicumbi rero muri twa turere bagiye barafata imirenge ikaba irimo amakusanyirizo runaka ntabwo urugero nk'urikusanyirizo nk'umurenge wacu wa Bugeshi ufite amakusanyirizo 12 kwa 12 rero ubona amakoperative nane 12 anakorana n'ayo makusanyirizo ubundi guco na Mudende ikaba ifite amakusanyirizo guco y'umurenge wa Busasamana guco ni guco amakusanyirizo n'ayo makoperative ahari
ye nagira ngo tubanze dusobanukirwe kuri iki cy'amakusanyirizo kubera ko uri umwe mu bayobora amakusanyirizo
ni umwe mu bayobora amakusanyirizo ariko ngira ngo mwakuno kwezi kwa 11 niba ndi kwibuka neza nibwo inama yabereye Musanze kibundi nari perezida w'abahinzi n'undi perezida w'abahinzi bakoranaga n'ikusanyirizo hari inama yaremye rero ihurira abaminisitiri batatu minisitiri w'ibikorwa bya gavumenti tete bw'ihugu minisitiri w'ingano n'ubucuruzi ndamenyeshaka minisitiri w'ubutaka Kashimara Jeradine bari hamwe n'abonyine minisitiri w'ubutaka bw'igihugu Francis Kaboneka nibwo inama yabereye Musanze muri hoteli Fatima niho hafashwe umwanzuro w'uko n'ubundi abacunga amakusanyirizo basa naho ari abamamyi kuko bakijyaho baremeze ko umuhinzi azaba ageze umusaruro we kwikusanyirizo akishyurwa leta ibigenzi ibonye rero ko bitari gukorwa neza tuba byashyirwa mu bikorwa neza ihitamo bw'amakusanyirizo guhagarika ahubwo iravuga ngo y'amakoperative y'abahinzi kore ko ibyo birari ibyabo ibegurega amakusanyirizo amakoperative yicungira ibirayi ngo wego rero tumaze ngira ngo na meza bibiri tugiriyeho bwira ducunga amakusanyirizo ariko ubundi twahoze turi abahinzi ari turi koperative y'abahinzi ubu ngubu turi koperative y'abahinzi ariko icunga y'amakusanyirizo yahoze acungwa mbere n'abashoramari
ndumva ubwo ari kimwe mu bishobora kubakemurira ibibazo mushobora kuba mwarahuraga nabyo
niko cyo byateganyijwe bamara gushyirwaho n'ibiciro noneho ngenderwaho bijyanye no kuzamura umuhinzi kugira ngo umuhinzi mu gihe mbere habagaho icyo bita abashyirishyo bazaga bakakugenda nk'igiciro bakavuga ngo turapakira ariko igiciro ni 8 se 90 iyo nama ikimara kujyaho kurema ibyo bubona abanyakora minisitiri nemeje ibiciro ku muhinzi n'ibiciro by'imodoka rizo ziraza gupakiraho ku y'amakusanyirizo acungwa na makoperative
noneho bwana Munyankebe mwebwe koperative yanyu iracyari ntoya ariko kandi hari uburyo mwakoraga mbere ugereranije n'uburyo mwakoraga mbere n'uburyo mukora ubu ngubu icyo ubona akarusha ubona mufite mu gukorera muri koperative na kahe
nuko abahinzi bose bibonye muri koperative ndetse inyungu ikaba iya rusange yose ikazamura abahinzi muri rusange naho mbere byabaga hari kampani yiharira inyungu ikagura uko ishaka ku buryo umuhinzi atagezwagaho amakuru yimbitse y'umusaruro wabo batanga.
Amakuru muyamenya gute y'ibiciro byashyizweho niba bigenda bihindagurika?
Ibiciro uyu munsi minikomu na Madrid bayicaye bagena igiciro ku muhinzi. Ubwo ni ukuvuga ko ibyo biciro biba bizwi, iyo bihindutse bihinduka bitewe n'isoko bitabonetse biriya soko bigari bya Kigali.
None abahinzi mwebwe mufite amakusanyirizo angahe mujyanaho ibyo birayi byanyu?
Twebwe mu murenge wa Bigogwe hari amakusanyirizo atandatu, ariko nkaba mpagarariye imwe ariyo nakubwiye izina ryayo ya Kwayigima bikorera muri Kijote.
Nagira ngo noneho gatoya tunyarukire ku murongo wa telefone, nagira ngo mpere kuri Odeta.
Yego, ndumva. Nzakubaza uwo muyobozi wa koperative yo muri Bugeshi. Nagiye numva abaturage barira bamwe bavuga ngo ibirayi biri kuborera mu mirima, ntabwo bari kubasha kubikurira igihe. Nagira ngo mbaze uwo muyobozi, ni ikibazo cy'amasoko makeya, ni ikibazo cyo kutabona ababigura, ikibazo ni iki? Ikindi nanone ansubize ku kibazo bakunda gutaka ngo babagura ku giciro kiri hasi cyane kurenza ba rwiyemezamirimo baba baje kubagura ibirayi, ugasanga hagati y'umuhinzi ubona inyungu iri hejuru kurenza umuhinzi uba wavunitse. Kugira ngo mubaze ni izihe ngamba zihari, ese ibyo biciro babiganiriyeho n'abahinzi bakanegusakara ko nta kibazo abahinzi babifiteho? Nagira ngo abashe kunsobanura, kuko ni kenshi numvise bagenda basa nk'abafiteho ikibazo cyane. Kumubaza kuri icyo kijyanye n'abahinzi batabonye ko bakubwira ibirayi byabo ku gihe, inkwe bikaba biri gutura mu mirima, nagira ngo mubaze nk'umuyobozi wa koperative, byavuze ko umuyobozi w'umurenge ariwo ugomba kugena igihe bikurirwa. Umuyobozi wa koperative ntawe ubasitse ko kuba yagena igihe ibihingwa bya koperative ayoboye bishobora kuba byakurwa, kurenza uko umuyobozi w'umurenge yabigena.
Icya mbere, buri kusanyirizo yegure koperative hari amatoni yagiye yagenerwa, kubera ko twebwe isoko dufite ari isoko rimwe rya Kigali, bigaragara ko amasoko yabaye makeya kuko ni isoko rimwe dufite rya Kigali. Rero hari amatoni nayo abagenewe kujya muri iryo soko rya Kigali. Ubwo rero bitewe n'uko ari amatoni bakenewe kujya mu soko rya Kigali, natwe iyo dukuye dukurira mwene nk'umurenge wacu wa Bugeshi ukurira rimwe. Urugero, umurenge wacu wa Bugeshi wemerewe gukura toni 200. Toni 200 zifashe rero ukazigabanya amakusanyirizo 12 agize umurenge wa Bugeshi, usanga buri wese ari muri toni 16. Bitewe n'uko tugenda rero agenda agabanywa ayo matoni, ni nako cyo gituma bya birayi bikomeza kubyingi ku buryo biraba mu mirima. Kandi muri amatoni agiye dukura toni 16, ugasanga habuze nk'imodokari yo kuza gupakira bya birayi. Iyo rero hari ibirayi bikihari, hari undi murenge wakombye gukurikiraho ugakura, barawuhagarika kugira ngo bya bindi byakuwe na wa murenge y'amatoni yagenwe abanze agende undi murenge ukurikira ubone ukure. Ikigaragara cya mbere ni uko ari isoko rikeya riba, ari isoko rito rihari rya Kigali, kandi ikaba ari rimwe. Icya kabiri ni kujyanye n'ibiciro. Ubu ngubu amabwiriza ba minisita avuga ko umuhinzi agomba kwakira igiciro ku kiro kimwe ni 135 ku muhinzi. Icyo kigomba kugibwa munsi ni ihame kandi tugomba kubyubahiriza. Ariko twe tugira n'ikibazo, wajya kumva ngo abantu ufite imodokari akaba kwa mubaza se mu masoko meza bite, kumva aravuze ngo yapakuriye ku 125 cyangwa se 125.
aho ni naho turaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Mwakoze kudutega amatwi muri studio gatanu, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Murakoze mwese.